kururiya munsi narumvise umubabaro udasanzwe kuko sinari niteze yuko umuntu yagiye mu gatondo akomeye noronka inkuru ku mugoroba imbwira yuko yishwe. Rero naraguye igihumura, wari umubabaro mwinshi cyane.
Inyuma y'ico gihe imyaka 30 heze, ubutungane bugejeje hehe dosiye y'umufasha wanyu?
Ntaho mbona iyo dosiye igeze. Nagiye ndakurikirana numvise byinshi, harabaye amankete menshi ava mu mihingo myinshi, amwe akavuga ibi ayandi akavuga biriya, uburyo bw'uko atanyishu n'ubu jewe mbona ndaronka ku byerekeye ukuri ku byerekeye ikorwa ry'irya ndege.
Iyo muvuga ko atanyishu muraronka, ni ukuvuga ku ruhande rwahe, rw'u Rwanda, rw'u Burundi canke amakungu?
Hose cane cane amakungu, kubera yuko twari twiteze yuko amakungu yogena umugwi ataho wegamiye, kubera ko ayo matohoza bakamenya icishi abaperezida babiri, ariko ntivyigeze biba. Urumva ikidutangaza ni uko amankete yakozwe n'abajije mu Bufaransa dufate babiri, ya mbere yakozwe na jije Jean Louis de Brugiere n'iyindi yakozwe mu nyuma iheruka gusohorwa na jije Trevedic na Pou, ziri contradictoire.
Contradictoire ni ukuvuga ko zituzuzanya mu kuri kwako, zivuguruzanya he?
Ego, uvuga ko zidahuje ivyo vyashitseko. Umwe yavuga ati indege yakorowe naba naba, uwundi akavuga ati indege yakorowe naba naba. Urumva rero ko twebwe nk'umuryango bitugora kumenya uwo twemera.
Uko kuvuguruzanya none murizera yuko umunsi uri izina hazoza ukuri kumwe guhurijwe ko na bose kukaza kuhoza umuryango wa nyakwigendera Ntaryamira ga Madame Sylvane?
Ego cane gose, icizere nticobura, turizera gose, turabandanya twizera kuko kugira bivuga mu Kirundi ukuri guca mu ziko ntigusha. Turizera gose yuko bitebe bitebuke imyaka bizomara ntayo tuzi, mubwa bitebe bitebuke ukuri kuzoja habona, ukuri kwemewe na bose.
Mukizera ko kuzozana na makungu biciye ku Burundi canke biciye aho umushinga ntawe wanyu yaguye?
Ahariho hose ntitwovuga ngo bizovaha canke bizovaha, kuko vyo nivyo muri kazoza. Mugabo rewe numva mfise icizere ko abo bose hazogera igihe bakarondera ukuri, kuko turanyotewe ukuri cane, turibaza ko kuzotinda kuboneka. Turazi abantu benshi byabaye sibo ba mbere bishwe, mugabo ugasanga ukuri kugiye kuboneka mu myaka 50, myaka 60, myaka 100. Twebwe naho tutazoba tukiriho, tuguma tufise icizere kuko bizogenda kose ukuri kuzotinda kuja habona. Ugasino kugira ngo kuzozana na ngaha.
Banyene indege yari ireruye nyakwigendera umukuru w'igihugu c'u Burundi Ntaryamira, ariwe mushinga ntawe wanyu, baratanze ico twokwita indishi ku miryango imwe imwe, bavuga ko hariho abaronse n'abataronse, zifashe gute mu muryango wa nyakwigendera? Mwebwe mwararonkejwe iyo ndishi?
Ya ndege uko twazumvise yari ifise assurance muri kompanyi y'u Rwanda, yari asire nayo muri kompanyi ya Lyon mu Bwongereza. Hanyuma kiriya gihe nyene baciye bashikiriza iyo ndishi asiranse mu Rwanda sonarwa. Igice c'iyo ndishi cari kigenewe umukuru w'u Rwanda, nticashikirijwe umuryango wa perezida w'u Rwanda. Igihugu c'u Rwanda cashimye kuba kuyifata, ariko mu nyuma twaramenye yuko igice cari kigenewe imiryango itatu y'abafaransa batwara irya ndege, hamwe n'imiryango itatu y'abarundi bari muri irya ndege, yoyo yatanzwe. Twebwe rero twari twarafashe umucamanza kugira ngo aduserukire, turamuha manda, hanyuma aragenda mu Rwanda baramuha iyo ndishi. Ubwo mugabo gusa ayishikanye ntiyatubwiye ati nayironse, yagumye atubwira yuko indishi yafashwe kumwe n'indishi yafashwe na igihugu, indishi yari igenewe umuryango wa perezida Habyarimana. Tuvyemera uko gushaho, munyuma rero sonarwa ntituvyemeza ko bamuhaye iyo ndishi, dushakira tahura yuko yashimye kuyinyuruza.
Muzo koriki muzo muhebera.
Oya nti tuzo muhebera gito zabaye kera nti tumuntu muhebera twaragerageje ubundi buryo tugandanya turizeye rwose ubutungane ko buzokora.
Ku ruhande rw'Uburundi naho ubwo bwarahavuye bukabaha uturusho duhabwa abandi bapfasoni babahoze ari abatambukanye b'abakuru b'igihugu.
Jewe hariho amategeko arabivyo vyerekeye imiryango y'abahoze barongoye igihugu n'abahoze barongoye igihugu nyine bo nyine bwabo. Ko ndasoma amategeko hanyuma itegeko rishasha ntarubu yasohotse mu kwezi kwa kabiri 2020. Muri iryo tegeko biravuga neza yuko ukorera ishyirahamwe mpuzamakungu ni cyangwa kandi kazi mpuzamakungu ataronka ubwo burusho. Ntabyo rero narondeye kubera ko narabona yuko ntashobora kuyironka kubera iyo mvo.
Ariko ubu muri mu karuhuko k'akazi mwaragiye mu zabukuru, ivyo navyo hari ico biza bihindura mugeranije naho mwahora mukorera n'ico amategeko avuga?
Egome cyane. Muri iryo tegeko kandi hariho aho bavuga yuko umuntu aba hanze naho nyene atari abigenewe. Twebwe rero niho tugitahuka mu by'ukuri rero turacarondera kubibaza turabije babitwerekeye.
Madame Sylvane Ntaryamira, umutambukanyi wahoze ari Perezida w'Uburundi Cyprien Ntaryamira, turashimire cyane kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane.